Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yarakiriye ku Mayange inama y'urwego rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ku vyerekeye urugendo aherutse kugira mu Burundi. Ban Ki-moon avuga ko ku butumire bwiwe abanye
Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse nchuti za Radio Ijwi rya Amerika, ndakuramukije nawe Eugenie Aloise Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikro. Tutangure tubasaba imbabazi kuri ako kagorane kari kabaye ku buhinga bw'ivyuma. Tuyahere kuyavugwa mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ejo ku munsi wa gatanu yarashikirije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano icegeranyo c'ivyavuye mu rugendo aheruka kugira mu Burundi. Fidele Niyongabo atubwire mu ncamake.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yarakiriye ku Mayange inama y'urwego rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ku vyerekeye urugendo aherutse kugira mu Burundi. Ban Ki-moon avuga ko ku butumire bwiwe abanyepolitike bakomeye bo muri leta mu mugambwe uri ku butegetsi n'imigambwe itavuga rumwe na leta bicaye hamwe nawe kugira baganire kazoza k'igihugu. Yabwiye Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ko amakungu yiteguriye gufata mu mugongo abarundi mu gutuma ibiganiro nyakuri vyizigiwe kandi atawe bikumira bitera bigira intambwe. Yarerekanye ko atewe amakenga ko ubwicanyi bushobora gutuma igihugu gisubira mu ngwano. Yasavye leta y'u Burundi gufata ingingo zigenewe guhagarika ubwicanyi bubandanya n'umuco wo kudahana utuma ubwo bwicanyi buba. Yatangaje ko leta yamuhumurije ko ibintu bitera bisubira mu buryo buhoro buhoro. Yamara Ban Ki-moon avuga ko mu manama yagiranye n'abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'imigambwe itavuga rumwe na leta berekanye ibintu kundi. Bamubwiye ivyagirizo biteye agahinda vy'ubwicanyi bubandanya n'ityozwa ry'agateka ka muntu harimwe amabi akoregwa abafasoni n'abana. Naho abategetsi b'u Burundi bamuhumurije ko impunzi zifuza gutahuka kandi zimwe zimaze gutangura gutahuka, igitigiri kihari muri iki gihe cy'impunzi cyerekana ubwoba abarundi bafise ku bwicanyi no gutera ubwoba abanyagihugu bibandanye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon amenyesha ko ishyirahamwe ONU rizobandanya gukorana na leta y'u Burundi kugira intambwe ziboneka zifatwe mu mugambi wo gutuma agateka ka muntu kubahirizwa kurushiriza abegwa n'ikibazo cy'u Burundi nabo bashira ishyaka ryabo mu biganiro by'ukuri kandi atawe bikumira.
Arakoze Fidele Niyongabo. Hagataho mukuru w'igisata ca ONU giharanira agateka ka muntu Zed Rad Al Hussein amenyesha ko Burundi buri mu bihe bushobora kwinjira mu bwicanyi bwo ku rugero ruhanitse. Iryo Zed yabibwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano nawe nyene ejo ku munsi wa gatanu. Amenyesha ko Burundi ko mu Burundi hakigaragara guca kubiri n'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ingeso yo kudahana ababa bagira ivyaha. Zed abandanya avuga ko abarundi bama batekewe n'ubwoba, ati naho bigaragara ko leta iriko iratera intambwe mu kurekura abanyepolitike bari mu busho agateka ka muntu ko kabandanya gaho nyangwa. Zed yamenyesheje ko kuvaho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon agendeye Burundi habandanije hafatwa abantu mu Burundi kandi hari amaraporo yerekana ko ivyo kuboreza igufa abantu bibandanye. Aheraheza avuga ko igihe Ban Ki-moon yagendera u Burundi leta yemeye kurekura imbohe za politike, ati ariko 47 gusa nibo bamaze kurekurwa. Igipolisi c'Ububirigi kimenyesha ko cafashe Salah Abdeslam ari ku isonga ry'abateguye ibitero by'iterabwoba byabereye Paris mu Faransa itariki 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze wa 2015. Abategetsi b'Ububirigi bamenyesha ko Salah Abdeslam Abdeslam yafashwe n'igipolisi cy'Ububiligi mu gitero cyagabwe ejo ku munsi wa gatanu mu gace ka Molenbeek i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ububiligi. Igipolisi cyarafashe kandi abandi bantu batatu bo mu muryango wari waramuhishije. Abategetsi b'Ubufaransa n'Ububiligi barishimira kubona bakoreye hamwe kugira bamufate, ariko bamenyesha ko atawoshira agati mu ryinyo kuko hakiri abahiga kugira ibindi bitero by'iterabwoba. Perezida w'Ubufaransa François Hollande yamenyesheje ko igihugu ciwe gishobora kurungika umutahu usaba ko Salah Abdeslam arungikwa mu Bufaransa gucirirwa y'urubanza. Salah Abdeslam yaramaze amezi anaronderwa n'igipolisi cy'Ububiligi gifatanije n'Ubufaransa. Muri Angola naho igisata cyawo ni cita ku magara y'abantu OMS kimenyesha ko abantu bashika 146 bamaze gupfa muri Angola bahitanywe n'ikiza cy'indwara y'inyonko. Abashika 885 nabo nibo bakirwaye iyo ndwara. Umuhinga wa OMS akurikirana indwara y'inyonko Sergio Yatkayo aheruka mu rugendo muri Angola amenyesha ko icyo gitigiri gishobora kuba kirenga. Icyo kiza cy'inyonko cyatanguye kwibonekeza cyane ku murwa mukuru wa Angola, Luanda, kuva mu ntango z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. OMS imenyesha ko cyamaze no gutandukira mu zindi ntara indwi zo muri Angola hamwe no mu bihugu bya Congo na Kenya.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ugushikira ukugorora ubumuga bwo ku mubiri ni ngorane mu bihugu bikenye bivuye ku mvo zitandukanye. Ikena ry'ibigo by'igororero ni imwe mu mvo nk'uko ishyirahamwe ryitaho abagendana ubumuga ku isi Handicap International ribimenyesha. Intambara iratuma abamugaye badashikira ukugororwa. Aha ni mu gihe ishyirahamwe Handicap International ryigeze guhagarika ibikorwa byaryo mu kiringo cy'amezi atandatu kuva muri Kigali ma mu 2013 gushika muri Rusama w'2014 mu gihugu cya South Sudan. Nkuko iryo shyirahamwe ubwaryo ribimenyesha, kutajya kwa muganga hakiri kare biratuma abagorora bahura n'ingorane bivuye ku isinzikara ry'abagendana ubumuga. Bifata umwanya muremure hamwe no gukoresha ubuhinga buhanitse nk'uko ishyirahamwe rifasha abantu ku isi Aid Humanitaire ribimenyesha. Izo ngorane zibonekeza cyane cyane mu bihugu byinshi byo muri Afrika, Aziya na Amerika y'Epfo. Isiguro ni kutamenya hamwe no kutabyitaho kw'abanyagihugu nk'uko ishyirahamwe Aid Humanitaire ribandanya ribimenyesha. Igihugu cya Bene kirateye imbere mu bijyanye no kugorora ubumuga kubifashijemo n'ishyirahamwe CTB ry'Ababirigi. Ibyo navyo bigaca mu gutanga uburyo ku banyeshuri bo muri Bene bakajya kunonosora mu bijyanye n'icyo gisata cyo kugorora muri icyo gihugu cy'Ububirigi. Nk'uko ishyirahamwe CTB rikorera muri Bene ribimenyesha mu makuru yaryo yo mu 2010. Tumenyeshe ko igihugu cya Bene kandi gifasha Burundi mu bijyanye no kugorora abamugaye biciye mu ishyirahamwe rijejwe guteza imbere inyigisho hamwe no gukarisha ubwenge mu mahanga APEFE byo mu gihugu cy'Ububirigi. Nk'uko iryo shyirahamwe ribimenyesha ubwaryo mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, turabira hamwe ibijyanye no kugorora ubumuga bwo ku mubiri. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyu kira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira uruhara bwo bafise ubumuga bwo ku mubiri kugira bashobore kudasinzikara. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
nibaza ko nk'umuvyeyi yoba yavyaye umwana abona ko agendana ubwo bumuga yo munyarukana kumujana muri bijya bigo by'abagendana ubumuga
umuntu yabonye afise ubumuga bwo kumubiri ntiyo cabirekeza ngaha cagenda kwa muganga akabwiganira muganga ari cyo mufasha gasha mufasha
Uruhara umuntu yogira yavukanye ubumuga wenyene ntiyo kwihebura kareka kwikumira akabaza ko hariho ahantu bashobora kumujana kugira ngo bamugorore nk'ukuguru arashobora kuza kwa muganga bigahera mugabo yatinya akaguma hari yanye yibaza ko atazokira arashobora kugira ingaruka mbi kumbe agiye yokize
abamugaye bashoboye kogorora canke gutunga barashobora gushiraho ibigo canke amashira hamwe amasosiyasiyo kugira ngo bahamagare abandi bafise ubumuga nkabo kugira ngo batere intambwe nkuko nabo bayiteye
bamugaye barashobora gufasha bagenzi babo mu gushingira intahe abamugaye bikaba ingoga zuko nabo bashoboye
Abafisi ingorane z'ubumuga bwo kumubiri bashobora gushikira ugorora batarungitswe na muganga ico bifasha na kunguko kumwanya hamwe no kudakoresha uburyo bwinshi ariko rero ivyo vyemewe mu bihugu ubuvuzi buteye imbere na cane cane muri Amerika hamwe no mu Bufaransa nkuko ishira hamwe byo kugorora byo muri ico gihugu OMT ribimenyesha Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere amareta arahamagarirwa kwitwararika iterambere ry'amabarabara ivyo vyofasha mu gushikira ukugorogwa ku banyagihugu babakuri amavuriro nkuko bihanurwa n'amashira hamwe yitaho abagendana ubumuga kugira ngo twumve neza ibijanye no kugorora ubumuga bwo kumubiri tega matwi itohoza mugenzanje Haisa Liliane ina mahoro yagiriye mu gisagara ca Bujumbura
Mumugongo nanyogomba gose ah mu biganza sinumva
Amikoro make ni mvonya mukuru ituma abamugaye batitura ku bwinshi bigo vyigororero
Uburyo buragoye cyane urana kine usanga keshi zimbye
Nahi Imana Janine yamugaye umubiri wose agendera mu gatebe k'abamugaye avuga ko yataba ikena ry'amafaranga yo kwigoroje gushika kize nk'uko umuganga bimwandikiye rimwe na rimwe birasaba gufata ideni mu kwivuza akarorero nakamada Rena Nahayo avuga ko vyamusavye amafaranga yababa 300,000 kugira nonswe ivyuma vyo kugorora maguru y'umwana wiwe ivyo vyunyugwa nuko kugorora bamugaye gushika ubu bitavuzwa ku makarata yo kwivuriza ko atangwa na leta vyongeye bimwe mu bikoresho vyo kugorora bamugaye bigugwa mu mahanga ku giciro kinini nkuko bivugwa n'umubikira mushiranzigo Ana Maria arongoye ikigo citiriwe umweranda Kizito
kugira ngo ugure ibintu hanze bigushikire ubikoreshe urumva ko bisaba uburyo kandi butari buke ari naco gituma uco usanga kumbure igiciro cisununura ugiye kuraba ibyo twakoze mu bisanzwe ntikibari kinini mugabo uravye ubushobozi bw'abarundi uco usanga ari kinini
naho biruko ukugorora ubumuga bwo kumubiri birarokora ubuzima bw'abatari bake bamwe mu bagendana ubumuga bashoboye kwigoroza bemeza ko kuva bituye abaganga byatumye ingingo zari zaramugaye zisubira gukora Rugerinyange Arubeli aba muri zone Kinindo avuga ko bitakunda ko atambuka adakoresheje inkoni zo kwishimikiza bita bekiye okwifuza gusubira gutambuka n'amaguru yiwe vyatumye yitura ibigo vyigororero amatohoza twakoze atwereka ko hari ubumuga umuntu ashobora kuvukana ubutewe n'ingwara canke bukava ku masanganya wakana Jean umutaba w'imyaka 75 numwe mu bagendana ubumuga twaganiriye atubwira ingorane yagize kubera ubwo bumuga
kwara yitwa neuropsiatique yandanguye kuva kera dafata inkoni zibiri cyangwa zicumbagirira ko nkagenda hama kajandagwa naraguye hari imbere y'isuku muri 2010 niho namerewe nabi cyane mu mugongo nejo bundi naraguye hagaze mvuye hasi ndi kumeza ifatekije intebe imbere nk'iyinsiga iratembagara tuca tubajana nayo niho rero byaca byanga
Ubumuga bwo kumubiri burabangamira abakuze cyo kimwe n'abakiri bato. Nini nahazwe magnifique umuvyeyi afise umwana w'imyaka 4 avuga ko yatewe amakenga no kubona umwana wiwe ageze ku myaka 2 afise amaguru y'imibango. Abarongoye ibigo vy'igororero baremeza ko iyo abafise ubumuga babituye hakiri kare babafasha kubagorora. Nduwimana Ildefonse twasanze ariko aragorora abagendana ubumuga ku kigo cigororero kiri ku bitaro kwa Caled avuga ko haraba batevye bigaheza bikagabanya amahirwe yo gukira ukutanyarukira kwivuza kuratuma abagendana ubumuga batabonwa neza mu kibano bikabababaza nkuko bivugwa n'uyu mukenyezi twasanze yaje kugoroza umwana wiwe ku kigo Saint Kizito
warabona ko afisi yindi demarche abana bakamutwenga asohotse hanze gukina n'abandi bana ukumva bavuga ngo umwana yaramugaye ndabona ko n'umwana ahindutse nanje ndumva ko mbabaye mu mutima hari naho narira mbona ko umwana ibihe bihindutse atavyakiriye neza
ukugwiza ibigo vy'igororero vyofasha mu kugorora ubumuga bwo kumubiri amakuru dukura mu kigo c'igihugu co kugorora ubumuga n'amakonyera giheruka kugurugwa ku bitaro kwa Khaled atumenyesha ko ku munsi bitugwa n'abafise ubumuga butandukanye bashika hafi 50 aha mukamenya ko mu Burundi gushika ubu atabitigira ibizwi bihari vy'abagendana ubumuga bwo kumubiri kugira abagendana ubumuga bashobore kugorogwa neza harakenewe ko ibigo bisanzwe bihari vyofatwa mu mugongo kugira bishike ku ntumbero yavyo nkuko bishikirizwa na Alexis Nzakaraye arongo ikigo c'igihugu co kugorora ubumuga n'amakonyera
iki kigo cubatswe ifashanyo y'ububirigi kubaka amazu no kutanga ibikoresho byose byatanzwe n'ububirigi ubu turiko turaraba nk'utuntu twabatubuze baratwemereye ko duca duha amahera yokugurutwa tuntu
tumenyeshe ko mu Burundi hagikenye abaganga banonosoye ukugorora ubumuga bwo kumubiri
ubukene bw'amafaranga ku banyagihugu nago nyene buraba intambamyi yo kudashikira ukwigoroza ishira hamwe gitaho abagendana ubumuga ku isi Handicap International birafasha cyane cyane muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu bihugu nko muri Mali u Rwanda hamwe na Togo byarashizeho umugambi wo kuvura ku buntu abakene baho mu 2009 iryo shira hamwe mu gihugu cha Vietnam ari naho hagwiriye abamugaye irakorana n'ishirahamwe ryaho rivura abakene ku buntu Center of Medical Rehabilitation kugira ngo dutegere neza ibijyanye no kugorora ubumuga bwo kumubiri tega matwi ikiyago mugenzanje Haisal Lilian inamahoro agirana na muganga Tadendi Kumana asanzwe ari umuvugizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida
Muganga Tadendi Kumana ndabaramukije
Amahoro neza
Kubona ukugorora ubumuga bwo kumubiri bitavuzwa ku makarata ya leta ivyo mivuga kwiki
Ubushikiranganje twebwe ico tujejwe kuvura umwene gihugu yituye amavuriro ariko mugasanga rero hariho muvuga ibisata bijejwe kuvuza abakozi canke bizite amasirance ivyo rero nibaza yuko ari bo baheza bakaraba ico bashobora gusubiza kurihira umunywanyi wabo canke ico badashobora kumurihira bivuye ku ntererano wenyene asanzwe atanga
abanyagihugu twayaze bidoga yuko bibasaba uburyo bwinshi ni igiki kiriko kirakogwa kugira iyo myidoga ihave
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ikintu citwitaho nuko huboneka uburyo bwo kuvura hanyuma dufatanije n'abajejwe kuvuza abakozi bagaheza bakaraba ico bosahiriza umugwayi n'ico gituma dufatanije ikigo Coped hamwe novuga na kirya kigo cyo gufashanya cy'ababiri gisetebe hagiyeho ikigo hajya muri wa karede cyo gufasha kugorora inabo bagwayi
mbega ni nka hamwe kitobandanya gifatwa mu mugongo n'ababirigi nta makenga mufise yuko abacitura bazava bagira ingorane zo kugororwa bivanye n'ubumuga bafise butandukana
rwana mandi bafasha leta abemeye gufasha kijya kigo abo muri Korea y'ubumanuko
abarongoye ibigo bitandukanye bigorora ubumuga bwo kumubiri bafise amakenga yuko gushika ubu unyi bijanye no kugorora bamugaye ata politiki hari tomoye yavyo
hazoba ikigo gikuru izoba kwahajya muri NSP ico bita Institut National de Kinesithérapie izoheze kazirigisha abaganga urimwo leta y'u Burundi hamwe na Coped n'imigambi yo kubaka ico kigo iza yaragiyeho
ikibazo c'abaganga banonosoye ivyo kugurura ubumuga bwo kumubiri uko ibitigiri vya bumenga ntibishimishije hano mu Burundi
hariho abaganga ubuye bamaze kubinonosora bashika kwicenda bazokora muri kijya kigo basanzwe bahari ubuye n'abandi basanzwe bari kwiga bashika nk'abane mu gihugu ca Bene kandi hariho n'umuganga asanzwe arangwa kijya kigo nawe nyene yabinonosoye mwumva yuko baracari bake n'ivyo mugabo nyamara kujaho rijya shure rikuru ryigisha ivyo kugorora abagwayi bizotuma abo baganga babinonosoye bagwira mugabo gushika ubu turacyari kuri iyo bitigiri by'abaganga bashika 9 babinonosoye
muganga tadendi kumana muvugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza no nyanganda sida ndabashimi
akoze cyane
Arakoze Faisal Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katugira ko itutaramagara Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cicu rya America uno musi tukaba turi ko tuyaga ibijaye no kugorora ubumuga bwo kumubiri gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
iyo umuntu yamugaye akiri moto bakamujana kumugoroza batevye arashobora kugororoka
bwa mbere ni kumenya vyagenze gute kweki batamutwaye kare kuko burya kugorora imitsi y'umuntu yamugaye ni byiza ko babikora muri rya misi ya mbere ngo umugabuje kuko niyo ariyo amahigwe menshi yuko ivyo bihimba vyiwe vyamugaye bishobora gusubira kuronka ingufu ngo bikore nkuko vyahora bikora bwa mbere kandi nikindi biva ni ingwara yatumye ubwo umuga nico gituma rero ari byiza yuko mubonye umuntu yasindikaye umwirukana kwa muganga umuganga ni waheza akabona ibibereye bikene newe vuba na vuba canke bikenewe yuko babigira mu misi iri imbere
mbaza ndakwishura
iyo umuntu amugaye bakamutwara kwa muganga bikanka ko bamugorora uwo mufashiki
iyo umuntu rero vyanse ko bamugorora baraheza bagatekerera impanuro imuryango ukuntu bategeza kumufata ukuntu bogira kugira bafashe uwabo ntagume akongataye kuko hari bibishoboka yuko bagorora n'ibidashoboka yuko babigorora
mbaza ndakwishura
muganga iyo umuntu yamugaye ukuguru arashobora kurangura amabanga yabubatse
ego cyane iyo uwo muntu yamugaye atakibazo na gitoya afise mu bihimba vyirondoka vyiwe araheza akarangura amabanga yabubatse atakibazo na kimwe kihabaye
Turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugu wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga kweri ki mu bitaro iyo umuntu yavunise bamubwira ngo aguma dugije kuguru hejuru
ego cyane hariyo imvune aho ku bitaro basaba umuntu kuduza kuguru mbere ugasanga nabo nyine barashizeho ibintu bifasha kugira kwa kuguru bagukwege kugaruke ku nzira bipfunza aho rero biba byavuye n'imvune iyariyo kenshi bikunda gushika kuri za mvune ziba zabaye mu kiyunguyungu kugira igufa rigaruke mu kibanza kuko kenshi na kenshi imvune zibaye mu kiyunguyungu usanga zihindukira cyane
mbaza ndakwishura
Mbega muganga ko ari abantu murambona bahora bagenda bagororotse mugabe bageze mu zabukuru bagacha bunama birashika bakaja kwa muganga bagasaba bakagororoka
burya umuntu yashaje hari ibintu bigenda birahinduka n'acane cane mu magara yiwe rero biva n'imyaka bafise harabunama cane gose harabandi batabaye bagishobora no gutambuka usanga mbere basuye kwavura nk'abana bakiri batoyi ibyo rero ni ibintu utovuga ngo kwa muganga barashobora gutorera inyishu atari kuba hafi uwo muntu kugira umufashe twatuntu duto duto ko mu buzima bwa misi yose abakeneye kurangura kugira abaho neza
Kiganiro nikira cijwi rya America n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
be muganga ajya maguru y'amaterano bashobora kuyashira ku muntu wari we wese yacitse kuguru ko ari abantu usanga bafise ashika mwivi nabandi usanga ashika ruguru mwitako
murazi ko ajya maguru bashira ko ubwa mbere asaba uburyo utaribuke hama ikindi cha kabiri no kuronka aho umuntu ashobora gukora neza kugira kwa kuguru baguciriye guhurirane no kuguru kw'interano erivyo byose aho usanga babishobora aho usanga batabishobora nico gituma umuntu wese yiba muciye ukuguru baheza bakamubaza igishoboka kugira uko kuguru gukogwe baheze bamufashe gusubira gutambuka neza atangorane n'imwagize.
Mbaza ndakwishura.
Muganga, mbega iyo bishitse umwana kavukana ubumuga bugaragara ari umukobwa, birashobora kumubuza kuja mu butinya?
Murazi umukobwa wese mu bisanzu uko akura hari ibintu byinshi bihinduka. Iyo ashitse ahabageze yuko agera mu butinya nka atangorane n'imwe afise mu bihimba by'irondoka vyiwe, aragenda mu butinya nka atakibazo. Ntabwa umuga umuntu abona ari ku kuboko ku kuguru ngo bimutuma ataje mu butinya.
Mbaza ndakwishura.
Baya muganga, ni gute twofasha umuntu akuze ageze mu zabukuru amugaye mu kujya mu kwazo kwa sugumu?
Umuntu akuze iyo amaze kumugara murumva yuko abakeneye cyane gose umuba hafi, no kuvuga ari mu kuvyuka ku gitanda, kumufasha kujya mu kazu ka sugumu nk'uko bivuze, kwambara, koga, bagiye inama bareza akamenya ukuntu babikora. Mu ibanga hari abategura utubasin iruhande y'uburiri, hari abandi baboroheza mu buryo butandukanye kugira ibyankenerwa byose akeneye bishoboke, ubuzima bwiwe bubandanye adasinzikaje amagara yiwe.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka. Nubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katugira ko icyo taramagara. Duye jambo abanywanyi bacu. Uwa mbere yatwandikiye ni Yohani, yipfuza kubaza ko umuntu ashobora gufatwa n'ingwara zo mu bihimba byirondoka kandi atarigera arangura amabanga mpuzabitsina. Muganga Anita Munyana, ishura Yohani.
Ego Jean, birashoboka gushika yuko umukobwa canke umuhungu ashobora kwandura ingwara zifatira mu bihimba byirondoka atarakora imibonano mpuzabitsina, ariko kenshi na kenshi bikunda kwibonekeza ku bakobwa twaduhuza bambara munsi y'impuzu. Turasabwa isuku, nabo nyine akagira isuku ibihimba byiwe byirondoka mu kubyoza neza imisi yose n'amazi, hama twaduhuzu akatwinika akatumesa n'isabuni, nanone agaheza akatwanikira ahacu umuco tume neza aheze akatugorora.
Uwa kabiri yatwandikiye ni Viane, avuga ko agwaye urubandu agashaka kumenya ikirutera. Muganga Anita Munyana, twishurire Viane nawe.
Urubandu dutegwa n'udukoko tutabona n'amaso y'abantu, dukunda kwibonekeza cyane cyane ku rukoba rw'abantu. Urashobora gusanga ari akantu gatoya kafashe igihimba gito cy'umubiri, cyangwa asanga urubandu rwarafashe igihimba kinini cy'umubiri. Hari imiti y'ukunwa n'imiti y'ugusiga, kandi no kumenya yuko urubandu ukuteba kuruvura nuko yamigera ibitera itsimbatara kandi bigoye cyane gose kwituza.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye, twizera ko nyishuba hawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Muko musanze mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki? Ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno musi vuga uti ingoma nigoye kwiba, igoyaho uyivugiriza bikubwiye iki?
Urashobora gutwara ibintu mugabo bikagora aho zobikorera.
Bikubwiye iki?
Vuga ko yo wibye ikintu kagitwara haraho ucubura ugikoreshereza gacha bagifata.
Bikubwiye iki?
Iyo utwaye ikintu kitari ci wawe cyangwa ucivye, biragoye kugira ngo uronke aho ugikoreshereza kuko kitari ci wawe banyaruka kugifata.
Arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese nakurikiranye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kugorora ubumuga bwo kumubiri. Nshimiye Kaisa Liliane na Mahoro yafashije gutororokanya amajwi, ntasize inyuma Diane Donse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa kuri 79 93 790 canke kuri 79 94 971. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.